amastasiyo menshi y'intabito rafise cyane cyane ibyo mu bwoko bwa essence ahabonetse gike naho abakiriya bacha bakiravya ubwo nyene abashoferi b'amatagisi n'amabisi bavuga ko ibagira ko ingaruka mbi uyu musoranyo w'agatagisi yabwije ijwi rya Amerika ko bakazi kahagaze kuko baguma yiruka ari abaho yotondera igitoro amaso agahera mu nzira
akazi twahagarise kubera igitoro n'ukuri none tuzakubaho gute tudakora ubu mfise 3 jours niko ndarode igitoro ariko ndakivuze naciye amastasiyo menshi na igitoro gihari
Eka niyo mugaba twara bisi akabaro ni kose ashavuzwa no kubona igitoro kiduzwe reyi ariko kukironka ruka rwa gatana
twazunguruka tugahangayika cyane gose kwa ngo tuvuye kuri kotebu batwazunguruka cyane bose ni mirongo igitoro turabona kiga cyasuye kuba ndansi cyasuye kubura
umushoferi akoresha bisi yunguruza abantu n'ibintu hagati y'igisagara cy'ubutunzi Bujumbura n'intara ya Ngozi mu buraruko we yifuza ko leta yotuma iduzi ibitoro uko bishaka ariko bikaboneka yaganiriye n'ijwi rya Amerika yavuze igitoro kimusubiza mu buraruko bw'igihugu inyuma yuko rusingenzi yakubye Ngozi
kwa moyo namba baduza kandi ariko nokuri igitoro kiboneka ko igitoro no twe turaba transport tujya kwa transport igitoro abakiriya nabo hari babakomeresa baba kubera bakoresha ibitoro niko vuga transport nokuri ni kintu gikenewe ndaze mwese murabizi
bamwe mu badandaza bemeza ko akazi gatana kahagaze uyu mucuruza wo muri zone Rugajo muri komine Mugina mu ntara ya Kibitoke ntagishobora kuja kurangura mu zindi ntara
umwe ni gihugu ntashobora gusuma ari muri shingene rogero kugira ngo agende muri ni komine irango natafise ibihumbi 200 ntashobora ngo agaruke ari umutwe wiwe kunda gusumira mu Kayanza Ingozi utuntu turangura ntamwe ni guhunga akigenda kuri igitoro
abandi banyagihugu nkura gendeshi pikipiki bemeza ko ibiciro by'ibitoro byaduze litiro ni nusu nk'urugero ya essence itarenza 173 ayironka ku 17 ku isoko ya magendo
ikibazo cyitwa igitoro cyaramaze kuba ingora abahezi mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo hehe igitoro cy'u Burundi wohege urumogi urumogi mu minota 5 uburose ni burushaka ariko igitoro n'ingorane iritiro kuyonka cyagikintu c'iritiro n'inuso n'ibihumbi 17 n'ibintu bibabaje
ibi bituma abashoferi b'imiduga yunguruza abantu n'ibintu bishingira ibiciro uko bishakiye
abashoferi baducurofu n'abuhoro ega banyagihugu bakaducurangura uko bishaki mu kuvuga ko tumerewe nabi ubuzima bwa misi yose habiciro ofisiyele bizwi
muna zitandukanye aho igitoro kibonetse kimara kanya nk'ako gukubita urugohe abashoferi b'imoto bo kumva mukuru intara ya Bubanza bari bizigiye kubukura mu cyibo babonye amakamyo apakuruye kuri uyu wa kabiri ariko kubera ubukene bwacu abakiriya bava mu mihingo ya kure baciye baza kimara umwanya urumero mara badashikiriwe baganiye n'ijwi rya Amerika batumye buratondera
ejo cyari cyaje mbwo hari haje gikenya mugabo cyamaze umwanya urumero mara kubera bagitonde bari we cyane ngiye kumwesha sanga kirakamye n'ubwo rimba tanashyembeka ari haheze nk'imisi 3 ngayo ubanza atakiboneka igito cyagiye kinywa abantu bavuye mu mihingo itandukanye icyangwa y'abanyabubanza gusa cyangwa yo nk'abantu bavuye mu mihingo yo
naho kiboneka kimara iminota nyamba bavoma bagira Jessins nk'ejo cyaraje saa 10 nk'ejo cyaraje saa 10 kugera saa 2 gitondo cyari gikamye bese twagiye kunywa turakibura Habwa twamwe mu mazi ahubwo nyamba bashaka kukiduza ni bakiduza nyene hama kibananye kibonete
tubaje umushikanganje ubutaye na gataka ari nawe yajejwe gutunganya ibitoro ibahaye mu wizeye mu butumwa bwo kuri WhatsApp yatubwiye ko hari habaye akabazo ku munsi wa mbere muri Ober ikigo kijejwe gutoza no kwegeranya amatagisi ya leta katumye habaye ihungabana mu itangwa ry'igitoro Kuva mu kwezi kw'indwi ibiciro by'ibitoro mu Burundi maze kuduzwa inshuro 3 ijya nyuma byadubwijwe hari kuwa 9 ku kwezi kw'icumi Mushanganje wambereje kugendera ko bucasa by'abarundi mu mpera z'ukwa 9 gutegura imitima avuga ko uko ibiciro bizoja biraduga ku isoko mpuzamakungu na leta izoca ibyisunga aha yari mu iganiro cya mbere y'abashikanganje bagiranye n'amenyesha makuru ku murwa mukuru wa politiki ya Gitega
anagira imenyesha ariko baratwumviriza bose ko twafashe ingingo y'uko uko igitoro kizoza kiraduga ariko nako tuzoza tuduza mugabo tukakiduza twisunze ku isoko mpuzamakungu uko biriko biragenda
no mu bindi bihugu byo mu karere ibiciro by'ibitoro byaduvugijwe ariko kubera bifise ibigega ntegabizoza hari amafaranga ya leta ari umuguzi nkuko byabaye muri Kenya mu Burundi umushikanganje Ibrahim Uwizeye yahebuje abashinga amateka n'abakenguza amateka mu minsi heze kugingaga ntegabizoza cera kandi ataburyo nk'amafaranga leta ifise bwo gusubira kukinagura president Ndayishimiye yisavye amusaba gutorera umuti ico kibazo wagira ati nta robine mfise mvoma mwa madorari n'ibitoro eroje uri kaneza ijuje ya Amerika.